Iri ni ijwi rya Amerika. Tati ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo wezitatu radio yacu voa.com. Umwanya w'ikiganiro muri isanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Dambisa Moyo umunya Zambia kazi yanonoso ivyerekeye butunzi yanditse ibitabo bitari bike, harimo igitabo gikomeye kivuga ku ngaruka z'imfashanyo z'abanyamahanga mu karere ka Afrika, Dead Aid, yasohoye mu mwaka w'2009. Avuga ko mu kiringo cy'imyaka 50 irangiye imfashanyo z'amafaranga jejwe iterambere mu karere ka Afrika arenga imiliyaridi igihumbi zahawe akarere ka Afrika zitanzwe n'ibihugu bitunze. Izo mfashanyo zoba zaratumye ubuzima bw'abanyafurika bwisununura. Kubwa Dambisa Moyo, imfashanyo zahawe akarere ka Afrika nta kamaro zagiriye abanyafurika, ahubwo avuga ko zatumye ibintu bimera nabi kurushiriza. Amenyesha ko ayo mafaranga atigeze afasha kugabanya ubukene muri Afrika canke ngo yongereze ubutunzi. Dambisa Moyo avuga ko urugero rw'ubukene rwiyongeye, ubutunzi bwateye busubira inyuma mu gihe miliyoni n'imiliyoni y'abanyafurika babandanya gusinzikara. Kubwiwe izo mfashanyo zatumye ibihugu bizironka bibandanya kuguma bizera inze bishyira imbere ruswa, ibyo ngo bikaba byavuyemo ubuyobozi bubi n'ubukene. Avuga ko ibihugu byo muri Afurika byafashe iyindi nzira atari kuzera ku mfashanyo byagize intambwe mu iterambere, mu gihe byagumye bizera ku mfashanyo ivuye hanze gusa ubukene bwavyo bwiyongeye. Dambisa Moyo avuga ko igihe kigeze ko Afrika ifata mu minwe kazoza kayo ku vyerekeye ubutunzi na politiki. Dambisa Moyo yobavuga busema, nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Gamaliel Ndaruzaniye yahoze ari ambassadeur w'Uburundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, akongera akaba yigeze kuba ajejwe imfashanyo y'ibanki y'isi yose rigena ibisata c'indero mu Burundi ari i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe. Twatumiye kandi Faustin Ndikumana ayoboye ishyirahamwe Parsem rijejwe gukangurira Abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira bashikire iterambere rirama ari i Bujumbura mu Burundi. Ndabaramukije batumire.
Ndabaramukije.
Yego, nagomba ntangurire kuri Faustin Ndikumana. Ibi ivyiyumviro yashikirije Dambisa Moyo muri iki gitabo ciwe uravye ukugene imfashanyo yatanzwe ivuye mu bihugu vy'Iburaya amareta ku mareta ko ifyashimikira ko kuvuga ko ataco vyashitse ko ni imfashanyo ije twiterambere, imfashanyo yerekeye gufasha ivyihutirwa nk'abanyagihugu canke itangwa n'amashyirahamwe bagira neza iyo ntayigaya aho ibinebaguro vyiwe ni ku mfashanyo amareta ku mareta. We ubibona gute ivyo vyumviro vyiwe?
Ni murakoze. Ico gitabo cyo neza naronsa kaje kukibona kera no kugicisha kwigisha kugisoma kabisa iharatiye n'imiti daheri cyamaze iminsi. Hanyuma nari nakibuze ndaraba naje ibyo nkoreramwo ko ibyo ndabikoreramwo cyane kandi ndabiyiheza. Hari ibyo mbona tudashobora guhuza kuko kandi birumvikana. Mugabe cyo nagira mvuge no kugira mbigira Abarundi cyangwa ariko aratwumviriga arukibutsa gatoyi ivyerekeye ibyo by'imfashanyo ingene vyaje. Burya ibyo by'imfashanyo vyaje na cyane cyane intambara y'isi yose iheze, yagere mondiali ya kabiri yari yatwaye abantu benshi, nabomagura ibintu i Buraya, iragiriki, niho ri intambara iheze babonye bati izari byo byose ubukene bugumye ku isi hashara kwaduka intambara bakarabi ihumwe byasubina byabomaguritse uburusi y'ubushinwa bambo bufaransa iki barabona kabisa yuko iti yasubinyuma niho rero hatangura kuza bijya bigega ro mpuzamakungu gitoko byo rwanya ubukene no gusubiza ibihugu byari byagize inkwane mu ntuzeyi mu by'intambara ari banki mondiale nimba ngo fomo ni kenshi nacyo n'ubuyi banki nkuru y'isi yose hanyuma rero muri kwa ko haca abandi ikintu bita plan marshal ingene ibanki icyo gihe bace bagira ingene bufasha uburaya gusubira kubyuka plan marshal abantu benshi barayizi yuko zabaye nk'imfashanyo zabaye nka finansima yo kugira uburaya busubire bubyuke icyo gihe rero haca abantu bita declaration universelle des droits de l'homme mu 1988 imaze kuba rero ntacyo atangura kuvuga ibintu nagati done ko declaration universelle des droits ivuga yuko le droit de peuple à disposer de même nkuvuga yuko hari ibihugu byari bikiri mu bukoloni bavuga ati be byose ari ibihugu byose bizakuva mu bukoloni mugabo rero biza mu bukoloni hari icyo bita pacte coloniale mu bihugu bikiri mu bukoloni yari imigendera iri hagati y'igihugu kiri koronize no kugira cyo muri koloni n'igihugu kigitwara nk'uburundi tuvuge n'ububiligi cyangwa ubufaransa na cote d'ivoire cyangwa yari pacte ituma bijya bihugu byarundira byaza gukoroniza ibindi byagiye bikurundira ibintu bisa na matiere premiere hirya no hino mu buhindi muri afurika kugira bakomeze amahinguriro yabo byatangwe kuza kubera hari haje kubikira revolution industrielle i buraya muri mu kinyaro cya cumi n'icyenda barundira rero ko bari bamaze gutera imbere mu by'amahinguriro cyane i buraya mbwa bagasanga barakeneye amakere premiere hirya no hino baca batangura gukwira isi rero iya conference de berere yaba bakwira isi barundira amakere premiere hirya no hino nuko barafite ibihugu bya afurika ugasanga imigendanire ituma bavuga bati igihugu tugiyemo gukoroniza kiturunyikira amakere premiere natwe twagiha ibyo twahinguye bica byamukumbera ugasanga la koloni ugasanga ifise umukiriya umwe icyo gihugu kigitwara nicyo kigiha amakere premier nicyo gitwara amakere premier ibyo by'ubutare n'ibindi n'amakawa bibatumva n'amaproduction hanyuma rero baravuga bati naho independance je rero hari ikintu rero kitahinduka independance politiki kiraza mugabo ya migenderanire yo kuvuga ko baguma barundira amakere premier hahandi kandi barundika production yari ikigumu imeze kwa kundi kandi afurika itari bwaro nk'ubuhinga bwo gutangura gukora guhingura ibintu byabo bakavuga ati de toute façon il faut que ibihugu byikukirana
yego muri make ushitse ku ijambo kuri iyo mfashanyo unyarutse mu majambo make tugomba ku
nagira no kugira abantu bumve hanyuma rero afurika rero kenshi niko bati bakora kuri psychologie y'umunyafurika kubera dukunda ibintu nyine dorigisi kuko twe twamaze guhindura imico izo modoka nibwo tuzishaka izo modoka nziza amasayizi mugabo tutabihingura amaco dusubasa basanga muri iyo migenderanire rero ibihugu biratunga cyane by'i buraya byarutse amamakere tumwe mu gaciro gatuye niho rero haza debati ibyo aribyo byose rero ayo mapimire y'inyungu nyinshi ibihugu bituze ni ukuyisarika ntatangura kuvuga rero iby'imfashanyo leta none ko hari ibihugu bikenye ibyo bizosukwisunura gute ko mubiha ku giciro gito amamakere premier kandi ibyo mugurije mukabitwara kubigurisha ku mafaranga menshi niho rero hatatse mu rwego rw'ibyo by'imfashanyo bavuga ati ubu ni ku buryo gute kugira ibihugu bitera imbere imfashanyo ni ingene kisigurwa bwari uburyo rero bw'ibyo bihugu byinshi bikenye muri azi kwatanga ubwitsi bya tiers monde byo kugira ngo biraronka amahera amafinansi babikeneye gukora ibintu bavuga ati imfashanyo rero yaba ari nk'amahera baguhaye ugasanga ntuyasubiza cyane ugasubiza igice cyayo cyane bayaguhaye bakamara umwanya munini utaratangura kuyishyura kugira ubanze uyakoreshe cyane uyarose ukayariha umwanya muremure witonze cyane ku nyungu ntoyitode terebonise cyangwa atanyungu n'imwe niho rero ibihugu rero muri za 70-80 rero wasanga biri kubiraka imfashanyo bitwara ayo mahera
yego tugerageje kunyarutsa rero muri make ufatiye ku aho bigeze ibintu iyo mfashanyo ubona imeze gute ufatiye ku byo dambisa yavuze yego nuko kugira tubigire interactive turonka akaryo ko kubandana
izungurane bitabisanga byagize intwaro intwaro itabereye byinshi bashobasanga habaye ubutunzi bwinshi mu babiturongoye muri agandi smile cyita ngo bazaravuga ngo amatungo yabamo butu yabamukaza hirya no hino baravuga ati none izofashanyo zigenda ko ariko zirahindura ubukene ni kubera ingene ibihugu biri kubitunganya mu nyuma baravuga ati ubu rero hasaga zimwe za programu ndagize master kirere bati banza muhagarike turayifashanya ikikora ikinyene bigenda mu nyuma rero hasa haraza icyo bita declaration de Paris mu 2005 iyo declaration de Paris mu 2005 yaciye ibinama yahuje ibihugu byose byo ku isi u Burundi bwarimwo n'ibihugu bifasha byose baravuga bati none ifashanyo itangwa yoba efficace gute yugira ikifite ko gute haca hari amasezerano mpuzamakungu nubazwi cyane bita declaration de Paris ni ukuvuga amasezerano y'i Paris yagiye gushimangirwa muri aka muri Ghana niyo yaciye atomura ati ubu rero ifashanyo kugira bigende neza yuhagarara ku bintu bitanu hariho ubwa mbere nibyo bita ko bihari ubu bavuga bati ibihugu bikenye iya mbere principe ya mbere bayita appropriation ni ukuvuga ibihugu bikenye biritegurira imigambi y'iterambere igene biyibona
reka ibyo ni byo kubandanya mu kiganiro ko dushaka turabibandanya
bavuga ati ushika runo munsi kwad ni haba cyo katwasa igihugu byaratsa amahera menshi mugabo bitashitse ku mpangiro kuko haro n'ibihugu byinshi byakibiza no mu ndyane za politiki kiva muri independence je muri Afrika byinshi n'ibyo amagere civile kubera iki abari basubiye basubiye abazungu basanga hacaje n'ibyo ama regionalisme muri Afrika ugasanga abategetsi bagiye ku butegetsi bashobora kuba biyegereza umuryango wabo bagakumira abandi
reka ibyo turabigarukako mu kiganiro ego reka ngomba mpiye ijambo umutumire wacu nawe Gamaliel ndaruzaniye mwara jejwe imfashanyo y'ibanki isi yose yari genewe gisata cindero mu Burundi ku bwanyu ivyumviro vya Dambisa Moyo kubijanye niyo mfashanyo amareta ku mareta avuga ko atacho yafashije mu myaka 50 irangiye muri Afrika avuga ko miliyaridi igihumbi yaje muri Afrika muri ubwo buryo ariko uravye ubuzima bw'abanyagihugu butisununuye mu bivuga kwi
mwara koze kuntumira Mbamba bari ati nasomye cyo gitabo mugabo numvise ntamake mushantahe aje kuvuga yaronse ariko nagiye ngaruke kuri ico cyumviro ahera ku bukene turimo niyo fashanyo twaronse kandi sinzi ko ari fashanyo ndagaruka kuri ico kibazo kuva mu myaka 50 no kuvuga ya cyane mu 2009 no kuvuga no kuva 59 gushika 2009 myaka 50 ni mfashanyo rero Afrika yoba yararonse kuva yikukira gushika mu 2009 ubu turi muri 2018 ni ukuvuga hacinye imyaka 60 yose ayo mafaranga sikirenga niyo yabahawe Afrika yose Afrika mu 2004 tuvuga ko kimwe caronse igiciro amahera angana n'ay'ikindi iyo cyose kiba cyoba caronse amahera adashika miliyoni amajana abiri muri iyo myaka 50 miliyoni amajana abiri y'amadolari ndi yashika murumva si menshi cyane rwose ariko ntiyari make kuko niyo twari tugejeje uburyo gukoresha amafaranga kumbure ndazi Burundi watu byo mbona aho nari mu ishuri nari umwana ntanguye ishuri ibyakurikiye independence twahora twagwa n'ababirigi bakatwigisha bahembwa n'icyo gihugu ariko tubaye tugiye muri mu kwikukira twabaye ubukikukiye dufashanya n'ububiri ariko amashuri yaguma yigishwa n'abazungu banki zaguma zikoreshwa na banki nkuru yatwagwa n'abazungu ntabakazi twari dufite twareze iyo myaka twarigishije abatari bake turaronka n'abantu mbere ubu muri ino myaka bakorera abandi mu bindi bihugu twe twarakoreye nani narakoreye onu mu bindi bihugu hariho abarundi benshi rero bakorera mu isi yose ubu muri iyo myaka 50 twigishije turaja gufasha ahandi natwe sinibaza yuko twahonze haba namba na gatoyi kumbure ntitwungutse iterambere ifadika mu gihugu tubona ariko dufashe nk'i Burundi ajya amashuri mubona yubatswe muri icyo gihe irya shuri itabu y'igitega ndabyibuka umuntu yayitwara ubwa mbere yari umuvietnamien atumwe na ONU ikone ya senata administrasyon yi Bujumbura yigisha abakontabure bahambaye cyane n'uba gikomeye mu gihugu yatwagwa n'umuyegibise yitwa Dabas yigisha kontabilite ku izina rya ONU. Iyo nteranyo yadufashe rero turaronka abakozi batayiho kera kuri independance sini bataho twokwitoka cyane rwose
twasubiye
inyuma haba namba
ego
ingene ayo mahera yakoze rero yakoreshwa nabo badufasha mugaba mu nyuma turaronkaho natwe tushikaho tubyikorera twebwe nyene twagize gutse turafise rero guhara ingene twakoresha ayo mafaranga ingene twubatse amashuri mu nyuma ingene twubatse ibitaro ingene twubatse amabarabara twazubaka muri izo mfashanyo cyangwa muri aya mahera twagwanye
yego
turafise rero uruhara mu ingene twatunganije amafaranga n'ingene twateye imbere none ubu rero hobiki sinibaza yuko bizohera amerika jewe nati ndaro n'ubu baracagurana abandi kandi ari batunze ku isi amahera y'isi rero ajya mu ngurane imyaka yose
reka turabandanya
igihambaye rero nuko tugira abantu ita gestionnaire la gestion yacu tukagira amategeko akwiye amategeko atuma murambarambuye mu gifaransa aba suivie controle
yego
iminsi yose ni ukuvuga gusuzuma nyine amahera akoreshejwe gutanga raporo mu gihugu abanyagihugu cyangwa abaserukira bakababwira neza nyine amahera twaguranye yakoreshejwe
yego reka turabibandanya mu kiganiro reka tuze gatoyi ku mirongo ya telefone dufite Desire uratwumva
yego
Desire uratwumva
yego ndabumva
yego uhamagaye urihe yego ufise ikibazo cyangwa icyumviro
yego byose biratana
ndambe
nake ndabashimira ko mwashoboye gutunga iki kiganiro ahanini gishimikiye kuri izi mfashanyo zageze umwanditsi yavuze zageze ahabwa Afurika nagomba mbaze abashoboye gusoma icyo gitabo yega babona iyo bayanditse intamba nizabaye hehe kugira ngo izo mfashanyo zazigenewe abanyafurika nizibashikeho cyane ngo Afurika itere imbere
murakoze
ndacabandanya
hanyuma
mbega ubundi bwo izo ntamba myazimaze kuzibona yanditse biki ku byo kugwa kugira ngo yabonetse imfashanyo zitangwa maze zishikira aho zagenewe hanyuma rero garutse muri make muri Afurika intamba zituma imfashanyo zihari je uko ndabibona zidashikira abo zagenewe bari uburongozi bo muri Afurika ko turamenyeye kubona abatwari bose ba Afurika iyo bashitse ku butegetsi nubwo babivuga usanga bibagora gushyira mu ngiro kuko ahanini yego baragenda bagasaba ifashanyo mu bindi bihugu biteye imbere cyangwa ingurane ahanini ukara ibikorwa bikomakomeye cyane usanga byokorwa bikagorana abo rero bavuga ni nk'uko usanga bamwe muri Afurika ariko barabivuga ko bakwiye kwanza kurya ikiremba bakirasheko cyari byiza mugabo mu gihe atari uburongozi bubereye nubwo usanga izofashanyo zitangwa imyaka n'ibindi izoguma ihera irengana ari uko izofashanyo zatanzwe zikoreshwa n'akagwi k'abantu bakeye kuko nk'ubunye akarura iwacu Burundi
uheraheze intuza y'icyumviro cyawe ko umwanya uri kugenda kugira duhaka ryo batumire bakwishyure
ndaze ko mu Burundi iwacu ifashanyo zaratanzwe mu bibiri ngo bitari bike mugabo nkatugiye uwo baza abatuyoboye mu biri myaka n'iyindi gushika runo munsi uwo bati mbega imfashanyo zagiye ziratangwa n'ibihugu bitunzwe harimo n'ingurane mu twereke ibintu by'ukuri byaranguye uno munsi nyo gihugu yo kwishimira akavuga tuti ibi byavuye mu mfashanyo ariko usanga amafaranga atanzwe agibwa n'abantu
batatu reka rero reka abishyure mu mwishyure Faustin
Andrea avuga ati yafatiye kuki icyo bafatiraho kandi nicyo naho buvuga ngo twaragize ibyo dukora ego twarabikoze mugabo afite abayifatira muri rusange urabona iracyari inyuma mu byerekeye ubutunzi n'ibyo dushoyera hanze hari iterambere ry'ibihugu igihugu kugira ayo mahinguriro rero ugashorera ibintu hanze na cyane cyane bijya nawe wahinguye nibyo rero ibihugu byo muri Aziya byinshi bishyitse ko bijya bya Taiwan byane nabyo byari bikiri bya Koreya y'Epfo akore gifide urashora ku ruhawo na teri vuyeyo ugashaka kwa telefone mobile vuye ariko kore decide yari meze n'ibugo bya Afrika muri za myaka ya 50 dongo twagumye muri bya bimeze kugumumengo uringiranye n'ibiza no mu byukuru ugasanga umushora bya bimenye ni kawa ikawa tanye bya maoro mugabo kugira na guti ndiko ndahingura umuduga nande ndagusoye ndiko ndahingura muze ya Afrika yateye imbere ukarabwe no muri ibyo bintu byarananiranye nico gituma ubona n'ubu unyiri kuraraba umunya umurundo mu 1962 yitwa ko abayeho neza gusimba umurundi mwaye wu niyo tike kwa mashifra de PIB nikaba twimbura mu 60 ibi ni juri kwa twimbura ikaba twimbura muri 60 ni nyinshi gusumba ikaba twimbura kandi mu 60 twari miliyoni 2 bwo butwi miliyoni 10 urumva naho byakozwe verma harabuza kantu kandi nibyo muze idambisa mu cyacu avuga ati yavuga ati harapfuye uburongozi bukomeye muri Afrika yarabigarukako kuko barasanze ubwa mbere hariho ubunyonyizi bwabaye cyane mu bifashanyo byabo ugasanga abategetsi bo muri Afrika bafise amahera mu makoni yo hanze nibyo byagiye biragaragara ugasanga bubatse ibintu hanze hari ikintu cya kabiri ni uko wasanga abo bategetsi bahari baciyumvira inyungu z'abanyagihugu wasanga no muri ayo makorodo cooperation ugasanga abazungu nyene bire zirije pare nini yo rero baguhaye imfashanyo utakiributse ugasanga ni byari byo ngo bakopera bayiherekeje ugasanga aho nyine byinshi bisubiri wabo nyine kubera kumbure uwe nawe utaci ya kenge ngo ubibone ubu ugasanga abantu bari basinziriye uri mu ministri kanaka baguhaye nko muri Afrika mu gihugu kanaka wabona inyungu zawe zirakwirwa tuvuga ati ibindi kumbure n'ibindaba ibyo bituma rero hagenera ko gubiza ibike kandi abanyagihugu muri Afrika bagiye bagwira
reka tubandanye
Afrika ubu unyi ni ifizi ubudanaji muri Afrika ni tumunsi atwapfuka y'ubudanaji bwose bwo ku isi kandi turi abanyagihugu hasi miliyari irenga y'abanyagihugu urumva guverinoma hari akantu kagihaze kumbure twa nyine kakosoza hano ibyo nabyo yaraciye avuga ati ku by'uburongozi nyine yuko ari gusanga bugidusha nka tifashanyo nka mu Burundi naho nyine umuntu ubaho atacyakoze hari cyakoze kumbure nko ku ntwaro tubwiye Repubulika ya kabiri abari bisumbuye cyane cyane kuri bagaza hari ibintu byinshi byakozwe byakorwa kubera izo mfashanyo cyane kuja kuyarondera izo za wakarede ndivuga ko bagaza ikora muri za Arabie Saoudite hari amafranc ya finance ama SRD izo za Burundi mu kuvuka wasanga ari bagenda kwaka intuzeyi za paredo kongere
kigobe
duwa mfashanyo ziriko zirarondegwa hanze televiziyo nasionale hari ibintu byakorwa nuko kumbure bitacu biduhinduza imigenzo
yego reka
dufata intumbero ushashe
reka tubandanye
hanyuma rero kubera ibibazo za politiki nazo zo kujyana
heraheza tubandanye ikiganiro
bimaze umwanya munini mu ntambara atakiri kukirakogwa byose bigaca bigira rero ingaruka kuri nyafashanyo
okay tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Bigirimana uratwumva Bigirimana uratwumva
ndabumva cyane
wo tubwirira izina naho hamagaye uri
nitwa Jibrili
uri he
amagaye ndi rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda
ufise ikibazo icyumviro
ye ni gitekerezo mfite yene nuko nabonye iriya polisi nabonye iriya muntu asa nk'uwakabije cyane kuko ndagende nko mu Rwanda ibyo mbona cyangwa icyo zakoze ase nkibaza nise uriya iyo bitaza kuboneka ubungubu wenda byari bimeze bite niyo mpamvu navuze ni wenda iyo bitakuboneka tuzakorasubiye muri za komite to
urakoze amushinge nawe Gamariye muhavuga iki Gamariel?
Oui.
Kuri cyo cyumviro ashikirije Bigirimana muhavuga iki?
Nibaza yuko jewe uko avuga imfashanyo zaraje kandi nibaza ko zakoze. Naho kumbe ashimishije mugabo zarakoze ikibazo abazikoresheje barimo twebwe abanyafrika. Singunda cyane abanyafrika jewe mvuga i Burundi wacu harimo twebwe twakoze zarakozwe. Mwavuze nk'amashure yubatswe muri kuntware Repubulika ya kabiri jewe nagize quatrième projet éducation hari habatatu imbere yanje amashure yubatswe muzaca imitoke hari igishubi hari ya muruyigi amarise ayakwiye amaprovense yose kera nta mashure yariyo aho rero intwaro yo kuribagaza yashoboye kugirana na Banque Mondiale n'ibindi bihugu ingene yoteze imbere igihugu amabarabara yaciwe mu gihugu ibitaro zubatswe mu gihugu biracariho iwa mutaho ni hafi iwacu imakamba y'ibitaro nk'ivyo zubatswe mu mahera igihugu caronse nuko batwarakoze ibitari bike muri cyo kiringo byatumye dutera imbere nkuko pose yabivuze ingene ingone za politiki zaziraduciramo tugahagarika byatumye dusubira inyuma nico gituma kukikebuka rero mu minsi iri imbere kugira dusubire gufatana munda mu gihugu dushobore gukoresha amahera y'iwacu nayo duterereho cyangwa nayo tuguranye neza n'amateka atunganye abanyagihugu bagakurikira ibintu bitera imbere nibyo bihambaye cyane kandi kwidogera ivya kera nibaza yuko kumbure twabiravye neza kugira evaluation cono za kumbure re kuvuga twenyene muri leta buraba uti muri education mu ndero mu bikorwa bya leta mu magara y'abantu ibyakozwe nibihe kuva umwaka n'uyu twabona ibyakoze n'icabuze tugafatiraho kugira tugume tubanira turi imbere ibyo nibyo bikenewe cyane nicyo gituma rero intwaro ibereye ihambaye ibwira abanyagihugu ari kwiragenda ikenewe kugira ngo bamwe bakurikira ingene ibyo dukoresha bitera imbere
yego murakoze
ko bihambaye cyane not responsibility niyiriho si abanyamahanga icyo nagira mpereze ku gatoba ingaha muri ambabari
murakoze
kuko baterereye Afurika nta Afurika iriho yaronse imfashanyo n'ibihugu bya Afurika byaronse imfashanyo mugabo byaramenyerewe iyo habaye kibi bose bagira ngo abanyafurika turi abanyafurika iyo ni imvugo mbi ituma twama twikengera haba namba muri Afurika igihugu cya Cote d'Ivoire kuri Upwete Boigny cyarateye imbere cyane rwose kubera imigendane yagumanije n'igihugu cyari cy'abakoronije ushobora kubimugayira mugabo byarakoze
yego
ibindi bihugu biriho nko muri Egypte ibihugu byariho nk'ibyo muri ibi bari barakoze ibihugu byo muri Tunisia byarakoze kera igihugu kimwe cyakoze ukwacu Afurika ntigira guvernance generale ntayiriho
ego reka tubandanye
ego
mu byo Dambisa Moyo aravuga ko hageze igihe ko ibihugu byo muri Afrika bifata mu minwe kazoza kabyo mu byerekeye ubutunzi na politique muri make Faustin aho muhavuga iki
ego aho brema harakomeye gose harakenewe yuko muri Afrika hitangura uburongozi cyane cyane nk'urya Ibrahim akunda gusohora intuzeyi ibitabo byerekeye uburongozi muri Afrika leadership aravuga ati harakwiye leadership muri Afrika iri angaje kuko ubiravye mu migabane yindi yo ku isi ntituvyeme nitwe turi nyuma uravye nka Peyidu n'indi wose abanyafurika usanga usumbwa n'igihugu kimwe kandi cyahora kingana na twebwe natwe dutanga nka karoro ka koregiside ya koregiside PIB yabo yangana n'igihugu cya Kenya muri 1950 mu 30 mu byukara ukabona itandukanirizo hari ikintu cyashaje madomantarite no gufata akaduza kacu mu kumva neza yuko hari icyo dushoboye twashyiraho uburongozi kuko uburongozi nyine bukomeye kuko izo fashanyo ko zaza zibaze gutuma kubwira nti za infrastructure zikwiye urafise amabarabara akwiye urafise umuyaga nk'ubukwiye ubu hari bya tekinoloji urafite amafibre optique atuma byose ushobora kubirora urafite ibitaro bikwiye abaganga urafite bakwiye mbwa ibihugu byose muri Afurika usanga bikiri inyuma kuko ujye uraba nk'abantu ngine biyongera ukaraba nk'upa example nk'umuganga bavuga ati umuganga umwe ni ku babafata kuri amahera ari dini umuganga no kubanyaga ibihumbi 10 mu wa tutanga twe turacyari nk'umuganga no kubanyaga ibihumbi 20 nabingahe n'ubundi urumva uravuga ngo hari ho byakozwe mugabo ntibyahagije nk'uko byatweza kumera nk'uko Dambisamu yabivuga uravye nk'abakene ubukene ababa mu Sudan dorari parijoro mu Burundi bamaze kuba ari 67 nuko 67 ku ijana ni ukuvuga yuko muri za miliyoni 10 z'abarundi hari hafi miliyoni 7 zibayo munsi y'ubukene bumva utabona ko haragahaze kuko bakiri nk'imiliyoni 2 muri arende tandanse byari bimeze uko mbese abantu bariyongereye baragwira ibyo bakenera bigenda bigwira hanyuma twariteguye gute kugira iyo mfashanyo igenda iziradufasha kugira bikwira nicyo gituma rero hari habuze yuko iyo mfashanyo benshi ituma baca baguduka bwari ibihugu nyine nk'uko abivuze hari ibihugu byagiye birigenda kandi nko muri Kenya Jomo Kenyatta igihe avuze ko abongereza bagumaho bagafa bakaruha ubwene bw'ibihugu bakabarafasha mu by'iterambere wanasanga ihugu byikomye gusumba ibindi
mugabe
Afrika bayifatiye hamwe babayikompanye n'ayandi makontina nuva n'ibindi migabane urabona ko Afrika rero uravye n'indi migabane iracari nyuma uravye ubu nyine bingana usanga nk'ejo bindi barasekira ugasanga nka amamegawati afite mu muyaga nkuba ugasangangana
n'igihugu kimwe gisa. Reka tubandanye ikiganiro. Tugaruke ku mirongo ya telefone duse Thierry. Thierry uratwumva?
Urumva rero.
Yego Thierry utubwira aho uri irindi zina ni icyumvu ufite uterera cyangwa ikibazo ubaza?
Irindi zina ni ahitaki yama ndi Bujumbura mu Burundi ni icyumviro ufite.
Yego.
Nangure ndamutse ubwa mbere batumire hanyuma ere gutsinda umuntu umutumire waje gano ntabyitwaga Mariere yarabije kuvuga njya ugiye kuraye imfashanyo n'ivyo dufatiye muri rusange ngomenga byogora gutomura yuko hari ahantu imfashanyo itagize bifasha ubundi birabye muri rusange koko itagize icyo bifasha icyo gimara ari cyinshi cyubatse kandi yafashije na tante niko sanga muri Afrika ibihugu byinshi byari mu ntambara ubwo rero iyo ugiye kubyiweza neza iyo imfashanyo ziriko zirada mu by'ukuri umuntu agufashije agomba yuko ubona yuko apana guhindura ngo kwa mufashwa mbaga bagomba yuko uyumvira ko nawe muri kadoza hazogere bije fasha mu gitaka cyano ama wibeko mbaga twebwe umenga wati umutego utuza kutoba mu mitwe tukama twingira ko misi yose bizo kwa ma ehe biratangaje rero no abantu nimenye ka 50 tabona uyu munsi ari ibihugu yarura kuri cyo mfashanyo bivuye mu mahanga rero no vuga nti bwabaye burundi kobera ko iyo umuntu aje akaduraguha ihica n'isize aguha utwo kubaho gusa ira kugora cyane kwiyumvira inyuma ubwo umubona twatundi ubere uguma wimvira ko atacu bude ariko gatanga muri rusange ntacyo wige duronka ntacyo ufite rero mu by'ukuri zino fashanyo umuntu atamiri baranabyumvira ko cyane bira nagiye cyane iyo wumvise muri Afrika ari bihugu byinshi bitangiye kuyibwira bitu turashoboye kwitunganiriza amatora twikigiyemo ifashanyo by'iwacu rero ugiye kureba zino fashanyo zira gifite bya madi mugabo yari bikwiye gutomorwa ku gice kimwe kimwe cyose cyakozwe hamwe n'icyabuze cyagenze bitugira ntibigende uko byo biri gukora ni uko rero nibwirane inafashanyo hamwe hamwe n'ibyakoresheje ibyo biri gukora ariko nibwirane rero uyu munsi ntagiduye ko dukanuye
yego
dusubiye ku byimvira byiza dutume byiza byiza gusangira ibyo ngo igice kinini cyabije kibe cy'abanyagihugu cy'abarundi murakoze cyane fidele
murakoze namwe ikicyumviro cya Thierry cyuko kuma ibihugu byo muri Afrika biguma bizera inze ku mfashanyo byacitse nk'umuco cyangwa uburozi nk'uko yabivuze ku bwanyu ga Maria nti hoba hageze aho nk'uko yari karabivuga igice kinini cya budget cyo va mu bundi buryo bwo kwiyungunganya kw'ibihugu byo muri Afrika mu nzira y'ukugeragaza kuva muri iyo mizana iyo mfashanyo atari mfashanyo mu bisanzwe turazi ko izanana n'ibintu bisabwa byinshi mu byumvira kwiki kuri cyo cyumvira cyaratanga Thierry
murakoze cyane aho Thierry cyavuze ndavyemera cyane ugabo nuko aho twihenda ifasha simfashanyo baye kurya umuntu akeneye kubaka inzu aza muri banka kajana projet inzu yubaka akabwira ingena zoriha cyangwa watafite hanyuma ayo mahera ronse akubaka yanzu ikuzura ama kayikoresha gasubiza amahera muri banki ahedeje kuriha ashaka ukayubaka iyindi kurikira sukuvuga yuko amahera baduha ari imfashanyo atatu bayizeye ko haba namba uyo baguhenze amahera baduha nayo badutije turayariha nimwashaka kumubaze muri banki centrale de la republique turariha dete ariho service ya dete mu gihugu turariha amahera twaronse mugabo kumbure ndi twabwiye abanyagihugu ico turiha ico twayakoresheje niba kigoye naye handi igikenewe mu gihugu n'abadesisiyoneri bakenewe bashobora gufasha kugira proje ziboneka kugira tugurane amahera yazo dusigure abanyagihugu ingene ziriko zirakora n'ingene zitera imbere n'ingene zizokunguruza hanyuma n'iye dusubiza ngo tubandanye iterambere iminsi yose rero niya ntwari ibereye y'amahera amahera twaguranye yakoze iki kiri hehe kiri ngaha kizanye iki mu gihugu nibi twateye imbere twongere tugurana yandi cyangwa tubanze tureke tugasigurira bene igihugu inge ziko turatera imbere niho n'ibindi bihugu bitera imbere nabagiye ko muri Amerika n'ubu batunze menshi cyane bagurana abandi nabone baragurana amahera gukora ibyo rero nibaza yuko mu iterambere tuzoheza kugurana amahera imfashanyo bazoduje mu mfuko abana bane ho twihenze niho bashya mu mfuko rero bagira ngo ntacho twayaronse bahagura ibitari byo ariko leta igumiriha leta ninde n'umunyagihugu agumariha kuko dufite ideni nicyo tuba tuguma dusubira inyuma iyo tuba turyizakoze neza bitera imbere byunguka tuba tubabaye nuko ibyo turiya kumbure itakozwe neza imbere
ego
mutegera neza
ego
niho akeneye rero intwari ibereye mu mahera intwari ibereye mu gihugu ivugira abanyagihugu bakurikire bonyene cyangwa ababaserukira ingene amahera basabye akoreshwa ingene ariko aratera imbere icyo twaronze bakacerekana icyo kigo kirunguka mu gihugu bakacerekana ingene tuyegurana yandi bakabona igituma tugiye
ego
nibyo dukeneye mugabo umuntu ntafata ingurane ngo ashire mu biro yandike amwe ashire mu mvugo kandi mu bituga ibyo n'ibintu bihambaye ko kwitaho muri Afurika mbere n'iwacu dufatira iwacu heraho kugira ngo amadeni turonka na madeni arya si imfashanyo haba namba kuko akuguranya hahica abarondera nawe
ego
byumva rero n'ahandi turonse amahera menshi ava mu gihugu bariho tugurana menshi gusumba ibyo ni byiza cyane siri yavuze
murakoze umuntu yitegereje umuntu yitegereje iterambere rirama rirama mu bihugu byose ibyo ku isi ni iterambere ryafatiye ku gisata cy'abikorera utwabo umuntu yitegereje muri Afrika mu bihugu byinshi icyo gisata kikaba kidateye imbere biboneka nashaka mbaze Faustin Ndikumana ku bwanyu nikihe cokogwa kugira igisata cy'abikorera kugiti cyabo gitera imbere ko nguko twariko tubivuga abitegereza banonoso byereke butunzi n'iterambere bavuga ko iryo terambere ridashobora kurama mu gihe kirekire kiri imbere bidafatiye ku iterambere y'igisata cy'abikorera kugiti cyabo muri make
erega nyine nuko dusaba tubivuga nyine nuko hamwe twavuga tuti buryo igihugu kitakoneye ko cyateye imbere n'ibyo uba wubatse udakora ati mbega no n'ubujoho nkinguri iki nshorera hanze iki kuko iyi dependance twe tuvuga yo hanze y'imfashanyo mu bisanzwe bitangura guhagarara ku cyo bita amadovize kuko twebwe naho twogwiza amafaranga dutoza hagati mu gihugu na Marundi mugabo ntibakenera kujya kugura ibintu hanze uzokenera amadovize none ayo madovize tuyaronka gute ni imwe dushorera hanze ushore hanze bike rero tugira kanasi kuza kwaka izo ngurane kuko utagiye kuzaka wumva si byinshi wokora urumva rero niyo tuvuga tuti none duteza imbere gutabikorera utwabo nyene kugira nyene wa mwimbu wiyongere dushore ikawa nyinshi duhingure amavuta dushorere hanze tugire en fait Afrika nicyo yagiye irabura kuko n'ejo bundi igihe za aguba mu kugira zize zaje muri iyo ntumbengo trade no aid tuvugurura amasoko mushore ibintu iwacu kuko ubukene ntibushobora guhera hatabaye icyo bita access ara technology muri Afurika ni ikintu gikomeye nicyo gituma tugaza kora tutu n'izo mfashanyo bidutuma twigisha abantu bakomeye abahinga bakomeye iyo myuga mu gihugu turigisha abantu neza tukaba tuba infrastructure zikwiye tukagira ya ntwari ibereye kugira bashinga imigambi kuko abantu bateza imbere igihugu ku bushobozi babafite hanyuma rero mutangwe gusuka ati bashinze amashyirahamwe ariko barashora ibintu hanze igihugu kiba cyo kiriteza imbere access ara technology yitabaye igihugu cyaba gifite ingorane naho ubona ko gitunze wamubona rimwe no mu biryo bihugu bimwe by'abarabu ugasanga nabo nyine bishinze gusuka kurungika petroli hanze ibintu byinshi babikura hanze igihugu kitiyumvire ku diversifya ikonomi muri ibyo bihugu by'abara naho gifite petroli nyinshi ujyabona rimwe rimwe habaye n'ingwane za politiki cyangwa n'iz'ibiharuka tusanga kiragize ingwane kubera iki naco nyine cyavuze ati nzoshorera petroli hanze cyose ndabikure hanze burya ko niko kaguma gahanze n'ubu muri Afurika ibihugu byinshi igihe igiciro cya petroli kigabanutse ibihugu bya Nigeria bikomeye ibyo bihugu bya Angola ugasanga igice cya petroli gisubiye hasi ukabona kabisa ibintu mu gihugu birayangaye biragisubira kubera iki tukubaka mugara kantarashikako guteza imbere abikorera utwabo foromasi ubuhinga tekinoloji kugira natwe icyo duhangana nigeze kuba akaruka koredisid iyo koredisid none ko yari imeze nka Afurika mu 50 muri za 40 none ko ufata orudinateri zivayo zikajya hanze ayo za Samsung zandi ugasanga bariko barashura ibintu hanze nabo ku mamarishi hanze bijya bihugu bya Azi uragendurayo avan version ntuzi icyo bita revolution Meiji muri Japan Japan cyari igihugu gikenye cyane kera murabizi mugabo cyaratinze kiranafumba n'ibihugu byari byaragikombye ibyo byo hanze kubera iki offensive technology murabizi nk'uko aba Japan nabo hari technology electronique n'iki tutemveje mu ndero ngo tugire intwari ibiri none undi muhundi dushoboye iki ibyo by'umahera byo by'ukabirondira hanze ni ngombwa amahera kuyarondira si yo ngorane kandi zo guma tuyarondira hanze nta gihugu gishobora guteza imbere n'amahera iyo hagati mu gihugu cyayo kiraja hanze n'ibyo by'imfashanyo bavuga nk'uko nashaka kugira nongere ko mu bisanzwe boroshye ubyo kugira abantu bashikira ingurane cyane bakavuga ati watse nk'imiliyoni amajana atatu y'amadolari ijana mirongo itanu ituzozikurisha hari n'ibyo bita amadomu byo birabaho kandi n'ibyo hari ibihugu bavuga bati nibyo munacyari eligible ku magishe ya don yifashanya cyangwa ata enteri tubaka ubona no muri banki barakwaka todo enteri mugabo hari amagishe ngo ati kubera ibyo bigufite ingorane nibyo aza kwaka ideni nibyo nta todo enteri mudushyiraho
yego reka tubandanye
iraparikire kuri icyo gihugu cyangwa tuzane ko ndayizanye ifashanya yigihije abantu abahinga benshi turabahaye agaciro turafite intwari beri batuma baduka twashyizeho amainfrastructure akwiye amabarabara za fibobutike transporo umuyaga uzabwira abantu biyumvire bakore bashinga amahinguriro ubona n'ubu ntuze indisirazo z'afurika iracyari ikibazo waba dufite
afurika reka turabigaruka ko
kama byinshi nibyo rero
yego reka turabigaruka ko tugaruke ku mirongo ya telefone dufite john akabazo cyangwa intererano uri he John uratwumva? John ntatwumva ku murongo wa telefone hari ibibazo. John uratwumva? John ntatwumva. Ni mubona uratwumva?
Ngo muhenze gatoni ni nimbone anabwa ni mubona.
Ni mbonera. Irindi zina nahuri?
Irindi zina ni Saudi ndi mu gihugu cy'u Rwanda.
Mufisa kabazo cha nchi yumviro?
Ni nchi yumviro nerera.
Yego?
Huwa na kono mba wali kabuga ndabu mfise mjini mfise menga ni ilewo si mnyeda kumana.
Ni Fosten di kumana?
Bo, nukumuga chua wana kwa hali hugu vishu vya maza mteli mbele huvu shinwa uri mhugu vitegi mbele chani. Hanyuma igihugu cy'u Burundi ni igihugu gifite ubutunzi bwinshi ubutare amabuye y'agaciro atandukanye turafite ibirimwa dushobora mu bihugu by'amahanga niko cyo dukomeza gukomeza tuzeri iretse nitokwigira iyo byose tubona yuko ikidusubiza inyuma cyane ni politiki itatunganyije neza rero ubundi agataka kacu katunze twashobora kwiteza imbere ku buryo twihaza bitosheka tudakomeza kuzeri ibyo dusanga amafunga dufashe natwe kwifasha nk'ubutunzi mu butaka bwacu buriho igihugu cyacu imana yakiremanye ubutunzi karemano ngo dufasha bukabiteza imbere
murakoze Gamariel ikicimviro cha n'imbonera avuga ko ikibazo atari izo mfashanyo ikibazo ari intwaro zibereye muri Afrika zokoresha ubutunzi kama buri mu butaka muri Afrika mwamye muvuga ko ingurane si kibazo n'ibihugu biteye imbere birasaba ingurane mugabo babizi ngene bikoresha neza iyo ngurane ikagirira kamaro umugambi yarigenewe ako kenshi nko muri Afrika usanga amafaranga atahira mu mifuko y'abategetsi ntashikire mu bikorwa byaragenewe byo guteza imbere ibihugu byo muri Afrika mubivuga ko iki kuri ico cyumviro cyane imbonera
nibaza ko ashobora gikomeye cyane aha naho mugabo nuko turi bakeye nibaza ko kumbure abatwumviriza abandi hajya ubwenge bukomera buri hamwe kandi ngo imitsi ikorikoranye nico gituma nk'ubu kumbure muri imyaka 60 yarenganye independence harabaye incabwenge nyinshi z'abarundi cyangwa iz'ibindi bihugu byo muri Afrika ariko kenshi usanga kubera indyane zabaye mu bihugu byacu kugira bagabane ubutegetsi cyangwa bakondorera ubutegetsi byatumye kamwe zitari nke zisubira kugenda mu mahanga n'izo zikora abo twigishije bakungukira abanyamahanga nico gituma rero dukwiye kuraba uburyo twuraba ingene n'incabwenge zacu dufite zifashaje n'abandi leta yogerageza kuzishyira hamwe kugira ziyifashe kwiyumvira ingene twokoresha ibyo bintu simvuze yuko yobahamagara bose ngo bajye muri kuba minisitiri haba namba barashobora kugira uburyo ugutera ivyiyumvira abaministri bagatera ivyiyumviro leta kugira ngo twubake ingene twoteza imbere igihugu neza mu mutekano kandi bose bakurikira turi kumwe. Ibyo ni ibintu bikenewe cyane rwose, kubaka imigambi y'iterambere ubudufashijwe na bene igihugu bacu bize bakamenya bakora mu bindi bisata by'isi bagateza imbere ibindi bihugu, natwe bakaza kudufasha muri leta ingene twokubaka ingene twotera imbere mu bisata bitari bike. Bariho benshi, hari abaganga, hari abenjeniyeri, hari abantu b'informatisiye benshi, hari n'abapolitisiye benshi bashobora bashyize ibyumviro hamwe izo babonye ahandi byofasha batwara ubu kubandanya imigambi myiza, gufashanya tukiyumva ko ari gucacu tukaza guterera leta tudahiganwa na leta. Ibyo nibaza ko ari ibintu bihambaye kugerageza gushikako, cyane cyane tukabisaba abarongoye abandi ubu cyangwa n'abazokurikira ko bishimikiza abarundi b'incabwenge cyangwa abanyafurika b'incabwenge bagiye ahandi mu bindi bihugu bakora ibiteza imbere ibindi bihugu. Ariko ibindi bihugu nani mu minsi mike, mu minsi yahera narabibonye abantu bavuye isi yose bagahura tukagira umugambi umuteza imbere icyo gihugu. N'ubu rero turonsa karyo, abarundi baronsa karyo, tukoranye incabwenge ziriho indwi zibiri zitatu bakabwira icyo bishinze bagahanura leta ingene yoshinga umugambi utunganye yofasha gusumba kandi badatoye amahera menshi kuko kera twabibaza abazungu gusa.
Ego
ibyo nizo nibaza twubwira naye ahandi nibaza aho gihambaye nuko abarundi batekanirwa mu mirima, batekanirwa mu biro, batekanirwa mu kwiyumvira, tukubaka hamwe na leta itubwira iyiro yo tukayikurikira ikatubwira aho igeze tukagorora hamwe kabandanya hamwe twese.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Alfred atuteye akama. Alfred uratwumva?
Ndabumva.
Irindi zina huri, ikibazo ni intererano?
Amazina ni Niyonzima Alfred.
Uhamagaye urihe?
Nakurikiye handi Kigali mu Rwanda.
Yego.
Nakurikiye ikiganiro mu by'ukuri umutumirwa mwadutumirije pe ni umuhanga mu bintu by'ubukungu cyane cyane ku bijyanye na foreign aid, ariko njyewe uko mbibona ntabwo ikibazo ari inkunga baduha, ahubwo ikibazo njye mbona ari ubushake buke bw'abayobozi. Nguhe urugero ruto. Urabona hano muri Afurika abayobozi bacu iyo bajya ku butegetsi biyamamaza uwo ari we wese yerekana umurongo w'iterambere cyangwa umurongo wa politiki azagenderaho, icyo yihutira kuvuga cyane ni iterambere, azakora ibi, azavana igihugu ahangaha akigeze ahangaha. Ariko noneho reka turebe ayo mafaranga iyo aje akoreshwa mu buhe buryo. Ayo mafaranga kenshi iyo aje ya migambi bari bafite yitizimira, cyangwa ugasanga n'uburyo bayakoreshamo ni uburyo bwo gusesagura, cyangwa ugasanga nabo bahanga bavuga wenda bari mu gihugu bakabafashije guplaninga izo strategi za ekonomi ugasanga ntabwo zikoreshejwe, n'ubwo zikoreshwa ugasanga ni ikimenyane cyangwa se haje n'izindi nyungu zabo ku giti cyabo bagamije kwiteza imbere bo ubwabo aho guteza imbere igihugu. Rero ku bwanjye nkaba ndeba aho kugira ngo ikibazo cy'amafaranga ahubwo twareba umuyobozi ugiye hafite ibitekerezo cye, nubwo aravuze ngo ashobora kugendera wenda ku barundi bari hanze y'igihugu bize ibintu bijyanye n'iterambere cyangwa se muri domaine zitandukanye bakaba bafashe mu murongo w'iterambere w'igihugu cyangwa mu buryo bakoresha ayo mafaranga. Ariko se niba wenda akurikirana politiki cyane cyane mu bihugu bitaratera imbere, iyo agiyeho abo ngabo arabamenya ahubwo ko abafata nk'abanzi be, ahubwo njye nkambona ashoboye yakumvisha abayobozi guhindura imitekerereze, noneho ugiyeho akumva ko atagomba kureba neza inyungu ze ahubwo agomba kureba inyungu rusange, ayo mafaranga agakoreshwa neza noneho akazaboneka uburyo bwo kuyishyura, hakanaboneka n'uburyo bwo kuba babona andi wenda yaba fesiti akazabafasha muri iryo terambere rikurikiraho.
Murakoze.
Naho bikomeje gutya twazakomeza guhora mu madeni kugeza mpaka kuko navaho uzajyaho niwe uzarwana no kuyishyura.
Murakoze.
Ubwo we ntacyo bimureba kirahari, ni abaturage bazarwana no kuyishyura we yaramaze kwizira.
Murakoze cyane.
Mbonaho we yakora ibiganiro byo gushishikariza abayobozi.
Alo? Twamutakaje ku murongo wa telefone ariko yasa n'uwamaze kuvuga icyimviro yashaka gushikiriza. Umuntu yitegereje muri iki gihe izo mfashanyo twariko turavuga zisa n'iziriko ziragabanuka amareta ku mareta ziva mu bihugu bitunze amaleta y'ibihugu bitunze aha amaleta y'ibihugu vyo muri Afrika kubera ivyo bihugu navyo nyene bihanganye n'ibibazo vyavyo muri iki gihe hagati muri ivyo bihugu kubijanye n'abanyagihugu baho nikoba arakaryo twariko turavuga kuri ibihugu vya Afrika kugerageza kuva muri iyo nzira y'ikuzera ku mfashanyo z'ayo amaleta y'ibihugu by'Uburaya naho zishobora kurondera izindi ngurane nko ku masoko mpuzamakungu y'amafaranga mu gihe zifise imigambi irashe y'iterambere kandi aya mafaranga agakoreshwa neza muri make Faustin Ndikumana
icyo kintu ikintu kirahambaye cyane gusa nagira mvuge nsubiremo kandi mbwira abantu kuvuga imfashanyo amahera atangwa nk'imfashanyo muri ibihugu y'iwacu ni make vuga cyane parapo ni make buri gihugu iyo kiriko kiraja mu bihugu bita arovenie intermediaire ni ukuvuga igihugu kirava muri bya bihugu bikenye gica cyumvira nyine kimuha amahera menshi cyane ku masoko mpuzamakungu cyane kikizeza burya rero n'ibihugu bimeze nk'abantu kujya muri banki ushobora kugenda uri umukomeresa kubera ibyo utunze n'ingero urakora baguha ingurane nini ubundi umuntu ari mutoyi bakamuha ingurane ntoyi nyine n'ubundi cyane bakagira urumva haguma haragahaye burya amahera turonka nk'adayitwa ko hari amadon cyangwa aya aronka ku matode ntere matoyi nanjye ndabivuga cyane ku matode ntere atarimwo burya ni make mwamwumva ntajya yuko bijya bihugu bitunze bibonanye bavuga bati nimushire aide publique au développement kuri 10% y'amapib yabo y'umwimbu wabo nta na kimwe kigeze kibishyikiriza nta kimwe kigeze kibishyikiriza kigishyikiriza icyo gihabwo kandi noneho ubunyi biragaragara urave yuko niyo twari turavuga nyine by'intwari bereye kubera abanyafurika cyangwa n'abandi bo muri bihugu bata kurundira ubuzi hanze urabona neza yuko ubuhinga bw'abanyafurika bwinshi bwo buteza imbere nyine birya bihugu kubera imwe haba hameze cyangwa ngo bw'iterambere nyine kiba bihari ugasanga abantu basigaye barungika amahera bya diaspora ubure mu biharuro byinshi birerekana yuko amahera ya diaspora y'abanyafurika bakorera mu bindi bihugu asigaye asumba y'imfashanyo y'ibihugu monte ya diaspora irasumba monte ya dore kubikodeverwa abantu batari babizi utamaze kugera kure imvuye mpora ndaba nk'iy'uburundi dufate nk'akaro k'igihugu cy'iwacu nk'uburundi nk'izo za banki afurika rero developumenti abaye nk'akaro cyangwa za banki mondiyali iyo uburundi bugiye kwaka ari nk'ingwa cyangwa n'iki baca buha kuri gishe ntoya kuko ati wowe turavuga amikoro ufise n'ingene ushobora kuriha udakuronka imiliyoni nk'iyi kuko n'ingene ushobora kubishyura n'ingene administration yawe ubushobozi ufise baca bita ati gishe ntoya rigide vya banki twamara ariko atubwira ati nimwe mwene mu bizununa mugara haza nk'iryumva Kenya kimaze kuja ku mpanga rubine intermediate baje gushaka kurwa sanga bagihaye n'inshuro 10 ayu Burundi cyangwa ugasanga nk'ubwo bushinwa buri ko buragira ico bita garanti ku bihugu nk'ibyo narabonye umusoma baragize garanti kuri Tanzania n'iki bararonka hafi imiliyari zitatu z'amadolari zo kugira abasore muri ya poro y'i Mombasa urumva ni ibihugu byatuma uko bigenda biratera imbere uko wiyugurwa ni kuruha amahera menshi mwisanzwe amahera yifashanyije kuguma ni make ndetse tuvuga ko tunateza imbere ibihugu wowe urarondera byangombwa bimwe bisanzwe ifashanyije gufasha terekano baka amashuri akwiyerekano nka ya miyagankuba mugabo rero nce niyugura kubera ya ntwari yereye ni guprojekta neza za nshabine kwa ziha agaciro na cyane cyane abikorewe utwabo bigatuma uri gutuma rero ugenda nawe wihi icyubahiro kimwe wakamahira
reka tubandanye
amariyeri ati nk'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika biraka amadeni umuntu wese ahubwo aryoherwa agiye guhingurana itazi ni ko ari igihugu cya mbere gitunze ku isi gifise nyine gishobora kuyakoresha n'abashinwa barabika amabondi trezoro muri ntuzi y'abanyamerika kubera ati harya kiriya gihugu kirakomeye ahubwo nshaka kungukisha amahera yanjye ndayajanayo urumva rero uko uzurava muri bwa bukene uko urikomeza mu ntwaro ibereye
yego urakoze reka tubandanye
mugabo ukiri mu by'imfashanyo amahera nyine aguma ari make ugakugura tugeza kuva kuri iyo stage yuko nawe ushobora kuja nko kuri marché financier inzu bavuga icyo kuri amafaranga nawe ukazuraruka amahera
reka tubandanye umwanya uri kurangira yego urakoze twavuze ubushinwa ni igihugu kiriko gikwiragira hose mu karere ka Afrika kubera tuzi neza ko kiriko gitera imbere mu buryo mu mvuduko wihuta buryo bwihuta cyane gikeneye amatungo ari munsi y'ubutaka bwa Afrika amara ibihugu byo muri Afrika bitakanuriye ubushinwa si kuvuga ko buje kubera bukunda Afrika buje ku nyungu zabwo abavuga ko ubushinwa bwo babukoresha uburyo bwo gukorana na Afrika mu butandukanye nubwo abo mu bihugu byo mu burengero bw'isi bakoresha. Gamariel mwitegereje ibyo nibyo abanyafrika bakwiye kubona ubushinwa gute mu migenderanire yo gukorana nabo mu bijanye n'ubutunzi muri make?
Urakoze, nibaza yuko ubushinwa buje kuraba Afrika ubwa mbere nuko bufite ico burondera muri Afrika, nico gituma mukubwitaba ugitsi noneho nguramwe iki ubushinwa gusa n'abandi. Kera abanyaburaya bari wacu, hari ababirigi, hari abafaransa, hariho n'europene yose barya baza kudufasha kuko hafite icyo baroderi wacu. Nukugitegera rero tukaronkamera tumenya icyo tubemereye. Ubushinwa rero cyo budusaba nuko kumbure tabimenyesha neza muri leta mu namashinga amateka n'ahandi ko baje barondira iki. Twe turabije ko twubaha ko bivyo twubaha tukibahaye twokunguka turonseza tuzaniye nivyo tugira bogira muri leta ikamikerebuse ikamikuje kura barondera. Ubonye ishishiro mu irembi wawe mu Kirundi n'umuntu utazi yava watuhamagara abaryango cyari umuntu azanye ishishiro ngo mwumvire icarondera iwanje amakubwira ijambo ukumva icarondera ukamwishura. Naba rero ntitwova duhigana ivya kera ngo haje ahaje abahariya bose barafite ico barondera iwacu. Igihambaye nuko iwacu twokumva ico dukuramo natwe ku Bashinwa, ku Banyamerika, ku bahandi baje kumbure tukaba dusanga barushanwa kutugurana kuko barondera vyinshi gusumba iwacu.
Ego reka dufise udoteye akamo wa nyuma. Fiston uratwumva? Fiston uratwumva? Ego mwiriwe mu fise ikibazo canke icyumviro munyarutse umwanya ugiye kurangira?
Icyumviro kugira cyane n'izifashanyo haba izo abanyamerika cyangwa mu Bashinwa n'ifashanyo usanga bidusubiza kenshi na kenshi ubucakara icyumva isavaje moderne usanga bituma tuguma dushaba ntitwiteze imbere ubwacu tuguma mu madeni y'urudahera bisigure ngo baho ingingo guhasha bisigure nta fashanyo zibaho ibihugu bikiteze imbere ubwabo bifatiye ku masoko ntanga kuko canke ku bindi bintu bifite uteze imbere n'ubutwari canke peteroli n'ibindi bintu byose uteze imbere. Nibidafite peteroli bidatera imbere bizifashije nko guhamagara abakerarugendo bakaza ku bwinshi. Rero Afurika mu gihe tukivuga nk'Abashinwa, Abarusiya, Abanyamerika baradufasha nk'Abanyaburayi nikuri nibo batwara inyungu nini ya kuko bityo baza bakavuga ngo baradufasha Abanyamerika bavuga ibyo batwara uko bingana. Isigure rero dukanure amakontra dusinya canke ibintu byitwa ngo watwemereye n'ibyo
yego muheraheze
kuri ku nyungu y'abanyagihugu.
Murakoze cyane muri make cyane Faustin Ndikumana icyo cyumviro cya Fiston mukivuga kwiga.
Yego jewe icyo ndavuga ati bino ko fakira nyene intwari ibire ikagira kugira mu bisanzwe nigeze kubivuga burya n'inama yari yabaye itari mu 2005 yari abakugira ifashanyo igira ikishitse ko baravuga yuko imigambi iteguwe n'abanyafrika bo nyene muri apropriation bakayitegura n'incabwenge zabo ko ibihugu bifasha byaca byiyarinya kuri iyo migambi cyo bitari inyuma. Hanyuma hagasaha icyo bita harmonization yari prinsipe ya gatatu abafasha icyo gihugu bose bakaraba ko bahurira hamwe kugira bagire nka basket sound bafate baharmonize ingene bakora icyo gihugu. Hari icyo rero cyari gishaka ati gestion accessible resultat ni ukuvuga ati none iyo gestion iyo mfashanyo iri kigenda gute kugibone amahinduka bimwe rero by'intwari bereye by'igiturire gusahura kuba responsable. Ibyo rero nibyo byatari biba intambamyi kenshi ugasanga ntiriko yashyiraho byifuza. Nicyo gituma rero uno munsi bavuga bati Afurika itegereza kwikangura ubutunzi kamira bufise birabe ingene ikomeza intwari ibereye ibyo by'ibiturire n'ibiki no kunyurira babigabanye babigwanye no kuvuga ati ubushinwa buriko buraza n'ubushinwa ni babandi nyine bavuga bati ngo ekonomi gurumambe nayo ubuye iriko iratera imbere ubushinwa irondera amamateka ni hirya
no hino. Kanya kararangiye
abashinwa bato bavuga bacavuga bati twebwe tuje bimwe bakunda kuvuga by'intwari ibereye n'ibiki
turabashimiye
tubisaba.
Yego umwanya uraturangiranye. Yego
twe ntitubisaba
murakoze
batusanga rero
murakoze umwanyu rarangiye fose murakoze yari umutumire fose ndi kumana yobo ishira hamwe parsem hamwe na Gamelie ndaruzaniye yahoze ari ambassadeur w'Burundi mwishira hamwe muzamakungu ONU turako turavuga kubijanye n'imfashanyo zijejwe iterambere ibihugu bitunze byahaye karere ka Afrika nimba hari ico vyamariye abanyafrika muri rusangi tukaba rero dushimye abaduteye akamo shikize ibyimvira akabaza n'ibibazo namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro mugire mwese bihe byiza.
Dushimire Fidele.